Yagamukenyezi ni kiganiro kituyagira kubijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yagamukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yagamukenyezi
turi kwigenekerezo rya 2026 umwaka wa 2020 ikiganiro ni iyaga mukenyezi curuna ni gwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro mugishikirizwa na jewe nyene Josinkaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba fadikanije na Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Dakuramije Olivia.
Amahoro neza Josine, mbonereho akaryo ko kubwira abariko baratwumviriza ko muri kino kiganiro cacu duha ijambo umumenyesha makuru Judith Basutama hamwe n'umwigisha mu bijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi Armel Gilbert Bukeye neza hamwe n'umuhinga mu bijanye n'itumatumanako ry'amakuru Jean Regis Nduwimana mu buhinga bw'ibyuma naho turi kumwe na Innocent Kubwimana.
Kuri uno munsi haraye hatangajwe ibyavuye mu matora yo kuwa 2020 Rusama. Amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi ni menshi cyane kandi muri ayo harimwo n'ibihuha bitari bike.
Ego Josine, ayo makuru na makuru sanga kenshi atera n'uruhagarara mu mitima y'abayasoma canke bayumviriza. Na makuru y'incavutu, amakuru kenshi na kenshi abaraye ibinyoma canke ibihuha nkuko uhejeje kubivuga ubunyene.
Urakoze cyane Olivia. Dufatiyeho rero ibibazo bica biba byinshi ndibaza. Ni gute umuntu yomenya ati iyi nkuru ni nkuru y'ukuri canke ni ikinyoma? Ni kuki hari abantu bazana inkuru z'ibinyoma n'izihe ngaruka z'ibihuha n'ibindi n'ibindi?
Josie, reka tubanze twumvirize kano karirimbo hama batumire bacu ngira baraza kwishura kuri ibyo bibazo uri kuribaza. Nanje mbere hari ibyo mfite mukanya turabandanya na kino kiganiro cacu yaga mukenyezi.
Ere moyisi fashigihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera era que do sirenga e tinde dinguka me se sigaranye manu za mere
bishamo baba ba kami tatana nanduka ni chamu kuiro bandia kona tacha ni chamu mati wangia patata.
Nandukanya n'urukundo wankunze nami mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa ndacyambaye uyu mubiri mamuzambe.
Chamo
Kuva mu mwaka w'2015 mu gihe cyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza hamwe no muri iki gihe cy'inyamamazo n'inyuma y'amatora gushika uno munsi haraye hatangajwe ibyavuye mu matora inkuru zica ku buhinga ngurukana bumenyi ni nyinshi cyane buri munota buri musegonda amakuru mashasha aguma cana cana ko
ori unyibukije ko inkuru zimwe zimwe ziba zanditse ko ngo inkuru itarakoze amaguru hasi izindi ngo alert cyane ngo amakuru yo kwizegwa adushikiriye muri uyu mwanya kandi kibabaje ugasanga nibihuha bidafise nifatiro
ego Jose ikindi nuko cusanga kenshi bihuha biterwa uruhagarara mu bantu ariko tutagiye kure tubaze Jean Regis Nduwimana igihuha niki
igihuha ni inkuru canke iciyumviro n'ubishobora kuba ya politike sha kuba ijanye n'amagara y'abantu no kuvuga cyumviro canke inkuru gifatiye ku kintu kiko kiraba akaba karorero canke gifite ishingiro kigeretse kigahana hanwa ata buryo buriho muri uyu mwanya ugu gitohoza kugira umuntu amenye uko ari inkuru nyayo nico rero bita igihuha muga rero igihuha cyo umuntu yomenya kafise ibintu bitatu nyamukuru bijyana nacyo hari ugambero kafise uko gihana hanwa ico gihuha kera abahinga ba mbere batangira kwiga igihuha giwatana hanwa ku munwa inkuru cyane cyo cyumvira kaba ku mwami cyane kijya gusaba mu bandi bantu ubanyagihugu gihana hanwa ku munwa no musi ni WhatsApp mu Burundi WhatsApp ivyigwa twagize mu 2015 WhatsApp niyo yari ituno kwitara premier source d'information kuvuga aho abantu bari kwacisha makuru bahana hanira amakuru mu Burundi cyancane w'ubujumbura uwo ni wa WhatsApp niho gice gibo cyo gica hama rero kuko bigoye gutohoza muri uyo mwanya ico gihuha kiraheza kigaca gishobora kuba cyakabijwe ubwa kabiri igihuha kiba gifise inkuru kuko kubera iki kivuga abantu kivuga ibintu biko biraba cyane byabaye kivuga uko ibintu bimeze urabona bavuze muri WhatsApp ngo abajenero bahuye ngamanama bagize ibihi ngo jenera naka yahuye na jenera naka n'abantu bazwi basanzwe mu bya politiki nko mu Burundi baba bariko baravugwa no kuvuga uko igihuha kirafise icyo twokwita inkuru hama icya gatatu gikomeye igihuha kirashimisha haje gikwira ahantu hose kirashimisha kishobora gushimisha bamwe canke abandi umuntu wese nico icyo gihuha canke iyo nkuru irimo ivuga mugabo igihuha kirashimisha nacyo gituma umubona kubera iki hari gihe kiza kivuga ibyo umuntu yashaka kumva yari yifuza canke yizeye kosana nico gituma rero usanga ihana hanwa cyane gose natanye cyane nko mu Burundi abantu bakeneye inkuru nyinshi kuriko biraba kosana kivuye muri groupe kija mu yindi uko bimwe bimwe birashimishwa canke abandi baragomba kubyumva kugira babone yuko ari umutekano
urakoze Jean Regis kuri uwo muco duhaye ariko none reka ibindi bibaze Armel Gilbert hari ukuntu umuntu yomenya ati inkuru ni y'ukuri canke ni y'igihuha
inkuru y'ukuri ni ikinyoma deje kintu kimaze kwitwa inkuru icyo je no kwita inkuru ni ikintu kiba gifite isoko icyo mu gifaransa bita source ushobora kuvuga ati cyapfutse na naka umutegetsi runaka cyangwa radio kanaka ikibazo kisigaye kikaba gisigaye ati icyo yavuze mbega ni ibyo cyangwa si ibyo aho niho rero ikibazo cyo kuvuga ati inkuru ni y'ukuri cyangwa ni ikinyoma niho usanga bihagaze bo tabora nibaza ko ari uburyo bwo kumenya ko ikintu wumvise ari igihuha ikintu wumvise utazi iyo cavuye utazi uwakivuze utazi iyo caje kizanana icyo kiba ari igihuha kuko igihuha ni inkuru idashobora kuvuga ati yavuye kwa naka naka yabipfutse hama kenshi bikunda guca nk'ubu tugeze mu gihe interineti iteye imbere abarundi benshi basigaye bashyize WhatsApp n'ibijya byandika usanga bisirikira abantu bose bahanahana mugabo atari amashaka kubwira ngo abikuye aha ngo nabikuye muri groupe nanje ibintu nk'ibyo icyo ni ibihuha hama kumenya ko inkuru ari y'ukuri cyangwa ari y'ikinyoma ikintu kimaze kwitwa inkuru je ku bwanjye mu cyo bita mu gifaransa une information ikintu ushobora kuvuga uti cyatanzwe na naka cyavuga mu radio runaka cyangwa cyavuze n'umutegetsi runaka cyangwa n'umuhinga kanaka n'umuntu ukavuga uti kicavuye hano ukavuzi isoko iyo nkuru kumenya nacyo ko ari ukuri cyangwa ari ikinyoma amisanta ari kintu bita confrontation de source mu gifaransa cyane kumbiriza amasoko atandukanye ku nkuru runaka akumbiriza amaradiyo atandukanye yavuze inkuru imwe cyangwa kumbiriza ibyumviro bitandukanye kuri iyo nkuru nyene nico gituma umuntu aronka umuco wisununuye ku nkuru runaka ukamenya ko kiriya cyarukuru cyane cyari kinyoma. Abantu rero usanga bakunda kumbiriza amaradiyo kenshi bacha kumbiriza amaradiyo atandukanye bakumbiriza abantu batandukanye bavuze kuri ico kintu kuri internet n'abantu bakoresha internet kenshi bacha baca kusoma kuca bijye bita ama website ama site web atandukanye y'ibinyamakuru aba yanditse kuri iyo nkuru kugira ngo bakonfronte ama version niko navuga.
Ego arakoze cyane Ahmed Gilbert bunaho reka tubaze Judith Basutama ninzobere mu mwuga wo kumenyesha makuru abatari bake bakuze bamwumva mu radio nkuru y'igihugu RTNB. Judi kwakoze uwo mwuga mu gihe amakuru y'imvaho twayumvira kuri radio na televiziyo by'igihugu honyine. Uyu munsi naho amakuru tukaba tuyasanga ku mbuga ngurukana bumenyi ugereranije ibyo bihe bibiri niki ushima niki ugaya?
Niko by'ukuri ibyo bihe bibiri narabibayemo byose kandi kubwanje nsanga hose hari bibi n'ivyiza. Hataraboneka ubuhinga bwo kuhanahana amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru yatangwa n'amaradiyo n'amateleviziyo canke ibinyamakuru vyandika bisobanura ko amakuru yatangwa n'ababifitiye ubushobozi ababifitiye ubuhinga bazi ingene inkuru ikogwa itohozwa igashikirizwa zaba ari inkuru rero z'ukuri ni naco gituma umuntu ashaka kukwemeza ko inkuru ariko arakubwira ari iyo by'ukuri wasanga kubwira ngo nivyo ni radio yabivuze iradio yabivuze urumva ko yaba ari inkuru ntasubigwamwo atavyo guharira birimo. Ariko rero nkuko nari nabivuze naho ne so kuvuga ko atagahaze kariho na cane cane tumaze kubona ingene inkuru zihanahanwa n'ingoga kumbuga rukana bumenye muri ico gihe inkuru yarabanko mu gaturuturu tukazoyumva umwanya w'amakuru geze bisigura ko inkuru zagenda bukebuke cane ivyo navyo urumva ko atari byiza. Ariko ahimbuga rukana bumenye ziziye inkuru tuzironka muri ako kanya nyene n'ingoga ivyo rero byari byiza cane na cane cane ko rimwe na rimwe nko mu gihugu cacu usanga haraho ubwo buryo bushobora gufasha mu gutabariza umuntu yanyurujwe canke ariko arasindikarizwa ubuzima. Ariko rero ngaho ntihabuzemwo ibibi naho ne kuko inkuru zihanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi usanga zivanze ibihuha byinshi ivyo navyo birumvikana kuko abantu bose basa naho babaye abamenyesha makuru bagatanga inkuru batazi ingene umwuga ukogwa. Ibaze nk'umuntu arungika inkuru agaca yiherekeresha akabazo avuga ngo ibi byo bari byo kubisanzwe mu gihe wenyene nyene gutanga iyo nkuru atazi ko ariyo ntiyarakwiye kuba yayirungitse ntiyarakwiye kuyikwiragiza kuko urumva nawe nyene yamaze kutubwira ko ari bihuha kuko nawe nyene ntazi ko ari byo.
Hari gihe haduka igihuha wowe wenyene ukiyumvira uti none uyu muntu yacanditse yabikoze afise ubwenge bukwiriye cyane. Jean Regis, nk'ivyo biva kuki aho umuntu yandika ibintu atanifatira biba bifise?
Wibuke ko nemeje kubwira yuko kimwe mu bintu byerekana igihuha hari uko kiba gishaka gushimisha abo cagenewe. Ico rero ngaho umuntu yacamenya mbega igihuha kiza kubera iki? Haba igihuha ni iki gituma haba ibihuha? Hari ibintu bitatu nyamukuru biteza kuba biriho. Burya igihuha rimwe na rimwe iyo kije iyo nkuru idashoboye gutohozwa uyayirungitse abashaka kuryohera ibyifuzo yabo akirungikiye aho onye ni kuvuga ko abantu batagira inkuru batamenya aho bakura inkuru cyangwa mu gihe inkuru ziteza ziratangwa ibyo rero ari abantu baca bazana bakandika bakiyumvira bagashakiza ibyiyumviro bihuye n'ibyo abantu bifuza. Icyica cya kabiri hari igihe igihuha kiza kugira ngo gitere ubwoba na cyane cyane nko muri situation abarundi barimwo mu gihe avuga imishamirano igihuha kirakoresha bya gitere ubwoba kuko gutera ubwoba mu kuvuga yuko reka dushize aho bashaka mu gihe hari imishamirano igihuha kirakoreshwa cyakoresha cyane kuko gitera ubwoba hama kigafasha uyo agomba gutera ubwoba abandi. Ibyo rero ni ibintu bituma ibihuha bizi bishya bizana n'ikibazo umuntu yokwibaza mbego hari abantu baba bari inyuma y'igihuha. Nibyo gose igihuha ni cyizana n'ikiyadukiza habariho umuntu atwara cyane yashikije icyo gihuha. uyu muntu rero mu rurimi rw'igifaransa amwita désinformateur uyu rero umuntu ajeje kugishikira ico gihuwo uko afise ya ntumbero yo gutera ubwo canke gushyira iyo mishamirano canke gushikiriza ico abantu bagomba kumva.
Ego arakoze Jean Régis sinzi Armel Gilbert ko ari ico wokongera ko
wandike bihuha ntumbero cyoro kubanyisha mugabo kenshi bivana na context bivana niki yavyandikamo. Hari bihuha twabonye kuri bivya coronavirus, hari bihuha byasirikira kuri Ebola, hari bihuha biriko ubu mu Burundi bikosikira ku matora. Inyungu zishobora kuba zitandukanye. Mu minsi iheze hariho televiziyo ya Faransa yagize ubushakashatsi ku bantu batemberetse bihuha muri Congo ku bijanye na coronavirus. Basanze ari abantu bakiri bato bajene nyene ata ntumbero politike canke yindi garagara bafise. Gusa bari baza gukoresha ubuhinga bwa none internet bagakreye ibintu bari bafise ubuhinga bwo kubitifiza mu bantu benshi nta ntumbero iri presi bashoboye kubona bari bafise kubera barabaje ne bakiri batoya donc birashika bivanye na context umuntu akadifiza ibihuha juste kugira ngo abarashushe imitwe abantu. Hariho n'igihe usanga bifise intumbero igaragara nko mu Burundi buturi mu bihe bya politiki hoho umuntu arashobora gukreye ibihuha nyene ku afise inyungu za politiki bivanye n'ahayengamiye kugira ngo atume abantu biyumvira uko ashaka bivanye n'inyungu za politiki ashaka gukuramwo.
Harabandika ibihuha, hari n'abakwiragiza ibihuha. Mbega none Judith, kubwawe ukwiragiza ibihuha abafise iyihe ntumbero?
Abakwiragiza ibihuha nuvuga ko bari mu mice ibiri. Ubwa mbere hari abakwiragiza ibihuha babizi neza ko ari ibihuha, abo rero baba bafise intumbero bashaka gushikako. Aha nuvuga nk'abantu baba bashaka kuraba ica abantu biyumvira kuri iki kibazo canke kiriya, ahandi naho ugasanga bashaka gutegura imitima y'abantu ku bintu bigire bibe. Aba kabiri n'abantu baba bakwiragiza ibihuha batazi ko bariko bakwiragiza ibihuha kubera bakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu buryo butabereye, kandi rero aho bibabarije abo nibo benshi.
Hari bihuha usanga babika umuntu akiriho, hari bihuha usanga bicafuza umuntu mbere n'ifoto yiwe ugasanga yakwiragijwe hirya no hino na cyane cyane ku magrupu WhatsApp. Hari bihuha usanga inkuru ariyo igice kimwe kindi akaba ari kinyoma. Ubwoko bw'ibihuha ni bwinshi. Mbega none ubu hari ingaruka z'ibihuha burya?
Ibihuha ni nk'uburuzi bwica n'ukuri. Ibihuha bishobora gutuma abantu bama mu ruhagarara, bama ntibuca ntibwira, bishobora gutuma mbere abantu bacanamwo bagafata ingingo zitabereye kuko ibihuha byabateye ubwoba. Kanda guhaye nk'akarorero, ngira muribuka mu kwezi guheza ibihuha byakwiragijwe muri Afrika ku rucanjo rwa coronavirus. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryarinze gutanga ijambo ry'ihumure rivuga ko atarucanjo ruzogeragerezwa muri Afrika kugira ngo abantu babone gutekana. Ariko muri ico gihe hari abavyeyi benshi bari bamaze gufata ingingo y'ukudacandagisha abana, urumva ko ari uburozi koko. Uretse ivyo, uramaze kumva kenshi nko mu Burundi abantu bicwa biketswe ko ari abarozi. Harya bari umuntu umwe gusa yatanguje ivyo bintu bigaca bikwira imiramba abantu bose bakabimenya, ugasanga umuntu arishwe azira gusa ibyo bihuha. Rero nko mu bihugu byacu ho vy'aka karere usanga hama injyane z'amoko, ibihuha bishobora no gutuma abantu bahunga canke mbere bakicana.
Twumvirize kano karirimbo kandi hanyuma tubandanye na kino kiganiro cacu.
Kuhora ho giri mbabazi yeni ngomezi giri mbawazi mushobora byose giri mbawazi Mumizana ya Babylon Maze wawe na kanyoni kaguruse Kaguruse kava mumutego Mumutego umetezi Uoraho girimbawazi Uoraho girimbawazi Yeni momezi girimbawazi Mushora tose girimbawazi
Tugarike kandi kwa Ahmed Gilbert Mbega nuwari wese yofasha mu bijanye no kugwanya ibihuha canke ico kibazo cega abamenyesha makuru gusa
kugira tugwanye ibihuha bipfana n'umuntu bipfana na stade umuntu abariko je nk'umunyagihugu gasanzwe ikintu no muhanura atari umunyamakuru mu kwirinda kukwirakiza inkuru n'abatazi iyo yatananye inkuru imushikiriye atazi wayitanze atazi isoko ryayo nawe ntaca yikwirakiza atashobora kuvuga ati inkuru ni naka yayivutse yavuye ahanaka akirinda kuyikwiragiza hama nawe akirinda kurema ibihuha niko nabivuga hama nk'umunyamakuru naho nibaza ko biri mu kazi kacu ka minsi yose iyo ibihuha bimwe bimushobora kubona ko bishobora gutera ingorane umunyamakuru arashobora kuraba ko ibyo bihuha bifite ifatiro cyangwa bidafite ifatiro hama agatanga inkuru y'ukuri kugira ngo n'akihuko bahumure cyangwa bamenye ukoraho guhagaze kuri ibyo baba biriko biratembera kuko hari igihe igihuha gikura rwose mbere imitima y'abantu igahagarara aho rero ni uruhare rw'abanyamakuru rugaragarira kwerekana ko ufite ubushobozi bwo kumenya ikiri cyo n'ikitari cyo
urakoze cyane Armel Gilbert reka ngaruke iwawe Judith ni iki uhanura abakoresha ibitwita amahezo sosiyo cyangwa ubuhinga ngurukanabumenyi kugira birinde gukwirakwiza ibihuha
abakoresha imbuga ngurukanabumenyi nubahanura kwiyubara kwamabibuka kubica ku mbuga ngurukanabumenyi byose atari ukuri harimo inkuru ariko harimo n'ibihuha byinshi imbere rero yuko barungika icari cyo cyose bubanza bakiyumvira bakabaza umutima mbega ibingire ndungike ndazaho byavuye nukuri koko mbega hamwe nubirungika ntacu byonona mbega ntabirungitse hari gifa urumva ngaho buba bahaye umwanya wo kubaza umutima nibaza ko muri ico gihe icemezo cyose umutima ufata aba yacyumviriye ko aho ni hamwe batazobona nk'ifoto y'umuntu bariko barakwiragiza ngo numusuma ngo bace bafyunda barungike kuko bazoba babajije umutima uwo nawo hari naho ubabwira ko uwo yatanze iyo foto ashobora kuba afite icahuru wari kwarandagaza
ndagushimiye cyane Judith basutama reka tugarukirize kino kiganiro cacu hano nkuko mwabyumvise byashikirijwe birakwiye kwirinda gukwirakwiza ibihuha no kuvuga nkuko byashikirijwe kwirinda gutanga inkuru baguhaye utazi uwayanditse cyangwa ngo yandikwe n'ikinyamakuru
ego Olivia na cyane cyane ko kenshi bihuha byonona byinshi bigatuma abantu bahamuka atagituma abandi bakinubana canke ugasanga biracafuje umuntu azize urwanko guwatanze igihuha cimboneraho akaryo ko gushimira abaterere muri kino kiganiro nabo akabari umenyesha makuru Judith basutama hamwe n'umwigisho mujanye no gukoresha uhingangurukana bumenya Mel Gilbert Keneza hamwe n'umuhinga mujanye n'itumatumana ko ry'amakuru Jean Regis Nduwimana
Nanje sinoreka gushimira namwe mwese mwariko muradutega yompi shimire kandi na Innocent kubw'Imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance mukaba mwagishikirijwe na jewe nyene Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance ifadikanije na Josine Kadze umenyesha makuru wa Radio Inzamba naho buta
Cari kiganiro yaga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.